Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza amakuru. Amakuru tugiye kubashikiriza uyu munsi yerekeye u Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika zahagaritse uruhara zari zifise mu bikorwa vy'umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora mu Burundi. Yamara ngo leta ya Amerika ishobora gusubira gutanga iyo ntererano yahora iha umurwi Seni, ngo mu gihe leta ya Perezida Pierre Nkurunziza yofata ingingo ziboneka zo kunagura ukuntu amatora ariko arategurwa. Leta z'ubumwe za Amerika zirateye akamo impande zose mu Burundi, kazisaba gusubira mu biganiro kugira ngo zumvikane ku kirangaminsi cy'amatora, hamwe no ku bintu bikenewe gukorwa kugira ngo hatunganywe amatora yemewe na bose, kandi abanyapolitike bongere bumvikane ku bindi bibazo gushika ubu batumvikana ko. Departement de l'État d'Amérique yatangaje kandi kwishigikiye igenwa rya Abdoulaye Batili, intumwa idasanzwe akongera akaba n'umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu ntara ya Afurika yo hagati, agiye gukorana n'intumwa z'ishyirahamwe rya Afurika, intumwa z'ishyirahamwe ibihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko, hamwe n'intumwa zo mu kanama k'intara ya Afrika ibiyaga binini, mu gikorwa cyo guhuza impande zose mu Burundi gushika zitore inyishu z'ibibazo vya politike vyose. Leta ya Amerika irateye akamo kandi leta y'u Burundi kihutirwa kayisaba gushira mu ngiro umugambi yatangaje wo guha uburenganzira abarorerezi b'ishyirahamwe rya Afrika mu vyerekeye agateka kazira muntu, hamwe n'abandi barorerezi bo kwiragira mu gihugu cyose. Mu kurangiza, leta z'umwe za Amerika ziriyamirije ibikorwa ivyo ari byose byo mu bihugu byo mu ntara bishobora gutuma umutekano mu Burundi uhungabana kurusha n'abanyagihugu bakahagorerwa. Leta Amerika yarashikirije abatetsi bo muri iyo ntara amakenga ifise, kandi izobandanya gukurikiranira ibintu hafi. Leta Amerika iriteguriye gufatira izindi ngingo abantu bashaka canke bafasha mu guhungabanya demokrasi hamwe no guhungabanya no guhonyanga amategeko mu Burundi, kandi baguma batera kajagari no guhungabanya umutekano mu Burundi, baba abakoresha ubugizi bwa nabi biciye mu nzira ya politike canke abatyoza agateka kazira muntu. Imigambwe yo mu Burundi itavuganwe n'ubutetsi yaratangaje kwitazoja amatora kuko yamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Pierre Nkurunziza. Iyo migambwe ivuga kwitazoja amatora y'abashinga amateka hamwe n'amatora y'abajenama bo mu makomine atekanijwe ku munsi wa mbere, hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igenekezo rya 15 ry'ukwezi kw'indwi. Ije ku munsi wa mbere, leta z'umwe za Amerika zaratangaje ko zibaye zirahagarika ifashanyo mu bikorwa vy'umurwi ujejwe gutunganya amatora, ngo kuko Perezida Pierre Nkurunziza atekanya kwitoza mu kiringo kiri gatatu nkuko twabibabwiye. Umuvugizi wa Departement d'État John Kirby yavuze ko leta z'umwe za Amerika zishigikiye akamo katewe n'ishyirahamwe rya Afrika gasaba kunguruza ikirangaminsi cy'amatora gushika igihe imigambwe yumvikanye ku kirangaminsi cy'amatora. Ejo ku munsi wa gatanu, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yarasubiye gutera akamo gasaba guhindura ikirangaminsi cy'amatora kugira ngo haboneke umwuka mwiza wo gutunganya amatora abaye mu mahoro no ku mugaragaro. Ambasaderi aserukira leta z'umwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu Albert Hashingiro ejo ku munsi wa gatanu yavuze ko amatora azoba ku munsi wa mbere nk'uko bitekanijwe. Yavuze ko gusubira guhindura ikirangaminsi cy'amatora byoshobora gutuma inzego z'igihugu zitagira abazirongora. Umushyirantahe Shingiro yabwiye inama mpuzamakungu ijeje umutekano ayo majambo yose ejo.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ni ijwi ry'Amerika hano Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 i Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isamana igice zo ku mugoroba i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uguhe bitabi byo tuma ubuzima gabarinywa cyo kimwe n'abama hafi n'imyotsi atajyo banywa bukingigwa kukaba nkako gica abagera ku miliyoni zitandatu uko umwaka utashe ku isi nkuko ishira hamwe mpuzamakungu OMS gitaho amagara y'abantu ku isi rimenyesha. Naho abanywa ibitabi bagerageza kurireka atawo bafashije ugufatwa mu mugongo ni nkenerwa, hamwe nuko benshi badatahura ingaruka zaryo ku magara. Ahandi nuko kuriheba burundu bisaba ubuhinga nk'uko ikigo National Institute for Health cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibivuga. Impanuro cyo kimwe n'imiti byoza imbere mu twigoro tw'abaganga, ivyo byoduza ibitigiri cy'abariheba gusumba ukwama bagabishwa gusa nk'uko National Institute for Health kibandanya kibimenyesha. Ibihugu birihira abanyagihugu bavyo mu bikorwa byo guheba itabi ntibiraba byinshi, ibishika ku 21 ku isi kuvuga ibice 15 kwijana byonyene nivyo bigira ako kigoro nkuko ishira hamwe OMS ribimenyesha. Ishingwa ry'ugwego rucungera ibijanye no kunywa itabi ryakozwe na OMS muri ruhuhuma runo mwaka rigamije guhebesha abantu kunywa itabi. Uyo mugambi wemejwe n'ibihugu bishika kwijana na 80 no kuvuga ibice 90 kwijana z'ababa ku isi nkuko ico gisata ca ONU kibimenyesha. Ituzo ry'amatagisi itabi niribonwa kumwe n'ibihugu byose impungenge z'amareta amwamwe nuko ryotuma amafaranga yinjira mu kigega agabanuka, byongeye ryogwiza abaridandariza mu kinyegero. Tumenyeshe ko uguheba kunywa itabi kwa muntu atari gihamana. Ishirahamwe American Consult Society yemeza ko biva ku kugene yavyiteguriye cyo kimwe n'ivyiyemezo bikomeye byo kuriheba. Mu kiganiro cacu icuno musi turabira hamwe ibijanye n'uguheba ukunywa itabi. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati uguheba itabi vyunguriki amagara yacu? Ngize nyishu bamuha
urihe ubuzima bwiwe buca bugenda neza.
Uwahora arinwa na warihebye aragira isura nziza gusumba uko yahora.
Amahaha ataronononikara arashobora gusubira kugira ubuzima bwiza.
Kuriheba ni byiza kuko ukusanga aha mu muri pumo adahema neza hazaba ibyo iyo myose ari iherera.
Yuri hevyo yashobora gukira igituntu cyane estomac.
Warinwa ukariheba mu minsi mike usanga amaso yahindutse n'umubiri ugahinduka.
Bakafungura neza amagara akabandanye.
Ndafutana nta bigwara byo kuzara kororagira.
Uri hebye ashora kuba wikingiye mu mubiri wawe ibigwa bifatira mu mutima.
Kurya amenyo asa na jone ashobora guhinduka agasa neza.
Atari icyo gice mu mubiri nta na kimwe gihungura.
Igihugu c'Ubushinwa caratanguye gushira mu ngiro amategeko abuza kunywa itabi muri uno mwaka. Inkuru tuhakura zitumenyesha ko abanyagihugu imiliyoni 20 b'i Beijing ku mugwa mukuru bazoba bakingiwe. Ukugenzura ishigwa mu ngiro ryayo birafasha kuyubahiriza. Abagenduzi barenga 1,000,000 nibo bakoreshwa mu gutoza amahadabu abatara yakurikiza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'uko inkuru ziva muri ico gihugu zibivuga. Abanyagihugu ubwabo boterera mu kugabanya ugukoresha itabi mu karere baherereyemwo. Mu gasagara ka Vermont muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyaciye mu gusukura ibibanza vy'amahuriro bigeramiwe n'itabi no gutegekanya inyigisho zisaba abadandaza baryo kuriheba. Kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba itabi, tega amatwi umwidondoro w'umunyagihugu yashoboye kuriheba. Clovis Nzohabonayo aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo.
Jewe ni twanzwe abonayo Clovis abamba mu nyakabinga se nyaka 32 kazi nkora nsanzwe ndi umushoferi.
Elvis urumwe mu bashoboye guheba kunywa itabi, watubwira nyene wabigenje kugira ngo ushobore gushika kuri iyo ntambwe y'ukuri heba.
Ari se nyaka 24 kwero bansumba bansumbye n'imyaka y'akazi ukasha bampahaza barantu mitabe bantu nyateza kuza ndarindometse mu 2012 niho ntangwa kugwara. Umuganga arambwira ati none uranywa itabi? Na mwitabi ati ndasanga ngo ayigitunu. Acarambwira ati genda bitabi.
Woba wayihebye kimwe na kimwe canke
zantwaye nk'amezi nk'abiri nashaka kunywa zibiri ku munsi canke zitatu bige tari nabanywera umwanya umwe nkariwe nkarizimya nkongera nkasanga ariko nkasaka idomeka kandi
tarari heba wanywa iringana iki ku munsi?
Nashobora kunywa isigarete 20.
Ni iyihe nyifato wagize kugira ngo ushobore kubishikako neza?
Utometse itabi turi kumwe n'abura umugenzi. Sindakubwira ngo mbise jenda kubisa jewe nyine nkagira nkicara hirya.
Ni izihe ngorane wagize kugira ngo urinde ushika kuri iyo ntumbero y'ukuri heba?
Naho nariheba uno munsi iminsi ibiri nashatse kubira kuri ino kubera nari numva nsubiye kurishaka kandi niyo inzoga natize guca nshaka itabi.
Ni izihe ngorane wari umaze kugira bivuye kuri uko kunywa itabi ryinshi ku munsi?
Sige ngira apeti yo kurya nja kunywa inzoga nkinywa itabi kubera kudafungura. Nsige mpima 47 kandi nakunda kugira ngo tugwara gripe, malaria, kero cereke ya mahera. Unguri unywa itabi nta mafaranga muraza gusanga na marama 200 mu mufuko.
Nakaye kunguko ubona kuva ushoboye kuriheba?
Nta kintu cy'umutwe na kimwe ndasubira kurya jewe. Ubona pima 56 kazi karanyorohera. Umwanya wo kuja kunywa itabi nshobora kuvaho ndi nkagenda nkagura nk'ifanta nkayinwa.
Iyo umvise abatumura kotsi iruhande yawe ntushobora kumva ko agatima gakubise?
Numva ko atacyumva cyo gutwa ngo ndome kitabi je ngo ndarimo.
Ugaruka wo ruhanura iki?
Je no banura guheba ibintu byose biva mu mwotsi. Nibyo byantu bya mbere biruhisha. Ntutumwe ngo ibintu by'amaringana ko ntashobora kunja mu mwiringana. Urewe kumwe cyane.
Clovis mu buzima bwa minsi yose ukundiye?
Nkunda gutuganira n'abantu, gutembera n'abandi. Niko ndakora akazi ke wanje nkatamu nayo koranyirukana ndumva ko bisa mahoro.
Ndagukengurukiye kuri kano kanya umpaye.
Ndagukengurukiye nawe.
Ukwiha itariki n'ikirangamisi ni ngombwa kugira ngo duhebe itabi Burundi. Ivyo vyofasha kuvyitegurira neza nk'uko ishirahamwe American Council Society ribimenyesha. Ico tutokwibagira no kwiyegereza abadufasha. Akarorero ni umugwi dukoreramwo canke umugenzi yari heze kandi yifuza kudufasha nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Ishirahamwe OMS risaba ko ingingo zimwe zitwara uburyo bwinshi kandi zifasha zoshirwa mu ngiro. Hamwe n'ukumenya uko vyo kunywa itabi vyifashe no kubikingira. Ahandi ni gufasha abantu kuriheba, ukubigisha ingaruka mbi no gushimangira kubuza iyamamazwa ryaryo. Kugira ngo twumve neza ibijyanye no guheba itabi, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye igisata kijejwe indwara ngendanwa zitandukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Muganga Godefroid kamwe n'ubusa aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo.
muganga Godefroy kamwe n'ubusa ndabaramukije
ndabaramukije namwe
uguheba itabi muri kamere kumuntu ni kintu gishoboka
yego birashoboka ivuye ku muntu bonyine ya nitabi canke ivuye kuri abantu mufasha abaganga canke andi bantu baba hafi
muri iyo ntumbero yo guhimiriza guheba itabi gisata kijeje kugwanya ingwara ngendane zitandukira ubone intambwe mugeze ko ishimishije
igihugu cacu cateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu ajeje kugwanya itabi dutora dutegura ibiganiro cyereke guhimiriza abanyagihugu kubyerekeye ingaruka mbi terwa n'itabi mu mashuri mato mato nayisumbuye ari byo turiko turashyiraho n'icyo bita amakreb skorere antitaba nk'ihayano yishwa murabona ko amahanga n'itabi ibyo bintu atabyo agira byose rero ngingo twafashe kugira dushobore gukingira abenegihugu ikindi kintu gikure twagize n'icyo kuduza amatagisi iyo umuntu adugije itagisi ruvuga itabi rizimba hari abantu usanga nabone badasubiye kuri nwa
n'izihe ntamba muhura nazo muri icyo gikorwa cyo guhimiriza guheba itabi
nuko tubona yuko abanyagihugu bose bataramenya ingaruka mbi zijyanye no kunywa itabi ishyaka nacyo igihugu cyateye igikumu mu 2005 murabona bahize imyaka 10 itaraja mu ngiro byose biratuma tutaronka ingufu zikwiye
mbega hari amategeko ahari ashobora guhana uri kwarinywera mu bandi
ntateko rihari gushika uno munsi mugabo batwe ibintu cy'ugumiriza ahantu usaga akirona abantu benshi n'umuntu agomba kurinwa ubu urabona yuko abanza agataramuka
kubijanye n'amahinguriro akora inyobwa hari aho usanga banditse ko akamenyetso kabuza abakiri bato mbega hari amatabi abujijwe ku bana bato
rero ikintu cya mbere dushaka ni uko z'inyandiko ziriko zoba niniya kandi nicyo nakubwira cyo mu igiteko ari byerekeye dukingira abana bya byose mu izo twafashe harimo izibuza yuko umwana atashikana imyaka 18 yonu itabi cyangwa iyo ridandaza
murafise kumitumba imboneza kuzihimiriza kuri ayo mabi y'itabi
imigwi ntiyabaho mugabo twigishije bose baba abenegihugu bose bose barafasha ari mushakiyago nabyo turaronka kugira tubigishe bose
muganga Godefroy kamwe n'ubusa ndabakengurukiye kuri kano kanya mu mpaye
nakoze cyane bose
Arakoze Joseline kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura muganga igihe cyose amagara yacu abangamiwe
nakinyinifuza ku mutima daru kwa magara yororanirwa
ubonye amagara guhindutse wibuke kwa sese kanayorwe
yemwe nshuti zanje nkunda Nakindi nifuza kumutima Karu kwa magara yorora nigwa
Magara make akesha majoro Vyova vyori keshe jemuganga
Yemwe nchuti zanje ngunda Nakindi nifuza kumutima Karu kwa magara yorora nigwa
Umene tumutwe
Vipire muganga
Ofisu musonga
Vipire muganga
Ofunita uhose
Vipire muganga Yemwe nchuti zanje ngunda Nakindi nifuza kumutima Karu kwa magara yorora nigwa
Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cije rya America uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guheba itabi rwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura Niyo umuntu ari mu bisi ari karanwa itabi abo baba bari kumwe mu bisi nabo bibononere ki mu buzima
wa muntu ari ka aranwa itabi hafi y'abatari ko barayino abari karabicira ubuzima nico gituma ubu unye mu bihugu biteye imbere hari ibibanza kizira kikaziriritswa kunwa itabi kuko ari ibanza muhurira nabandi abandi batarinwa
mbaza ndakwishura
kubera iki umuntu anyoye itabi rituma yibagira ibindi yararimo
itabi riri mu migwi y'ibiyarura mutwe kenshi umuntu ayikunda avuga yuko yanyoye aronka amahoro nico gituma rero abantu bayinwa baheza bakumva yuko bayibuze babura amahoro
mbaza ndakwishura.
Nashaka kubaza yuko itabi kuko riki baridandaza bazi kare bibi byonono ubuzima bw'abantu.
Nta gahato babashiramo ryo kurigura. Uwa arinwa niwaheza akagenda kuigura. Kandi muze murabe pija batekeza mua aja amasigareta ariyo matabi. Usanga banditse ko yuko itabi ari uburozi, itabi gica. Rero no kuvuga ko na wa muntu arigurisha arabizi, na wa muntu aza kurigura arabizi.
Mbaza ndakwishura.
Aba Kenya zitwibungenze kubera iyo tugiye kwa muganga impanuro zijyanye n'amabi y'itabi kubera iyo bataziduha ngo tuzumvirize nazo nyene.
Iyo umuganga agukurikirana kweri imbanyi akwakiriye hari ibibazo bitandukanye akubaza. Rero uramutse ubimukundiye cyangwa ukavuga ko hari ufise mu bana ayinwa areza gutegera impanuro zijyanye n'amabi y'itabi ku kibondo wibungenze eka no kuri wewe nyene. Rero naho batabivuga muri rusangi umuganga amwakiriye baraza bakabiraho.
Rugamba rwa Mike Hayanje
Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duhu mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahisiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Hari abantu barinwa imyaka n'iyindi hama bagacishamo bakareba nk'umwaka ari ivyo umwaka mu mubiri wiwe isubiriza nka kera.
Burya bavuga yuko imyaka ubumaze unitabi ari yo none ubuzima bwawe. Uramutse ufashe ingingo ukayihagarika warakwiye kugira inguvu ntusubire kuyinwa. Ukura mutsusuye kwino ni kwa kundi nyene uri kuronona ubuzima bwawe, uri kuronona ibihimba bitandukanye biri mubiri.
Mbaza ndakwishura.
Nivyo nukuri muganga abashobora kuguha uburenganzira bwo kunywa itabi mu gihe uba ufise umubona.
Hari umuti ujanye n'ivyo kuvumuna. Muradi ko itabi ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu. Rero nta muganga yavyize yoheza agahanura umugwayi wiwe ngo nayinwe.
Mbaza ndakwishura.
Mwaro humuno sanga anyoye inzoga acashaka itabi kandi ugasanga mundi mwanya ntatabanyo byo babiva kuki.
Murazi ko inzoga nayo nyene iri mu bintu bituma umuntu ahindura imyifato hamugasanga kuko abo bari kumwe bariko barayinwa biramutumye bimukwega nawe kwinwa akayinwa muri uwo mwanya nyene ari muri ivyo bihe. Nivyo ndi tuvuga yuko wa mubiri uba uri mu bindi bintu ntuburi wewe nyene.
Mbaza ndakwishura.
Niye nyifato yo haba kugira umuntu hevye itabi ntiyongere kongera kuri subiye.
Gufata ingingo ukavuga uti jewe ndahevye itabi kuko ubuzi yuko iyo tabi ifishe ibintu byinshi bikoberana mu mubiri wabo. N'ingwano idasanzwe umuntu aba anyoye itabi ararikunda akanyotega iryo tabi murumva yuko atari ibintu byoroshe. Kama ababa hafi yiwe ari umuryango bakamuba hafi bakamushigikira kugira bamworohereze muri ico kiringo aba yafashe ingingo yo guhagarika itabi.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nkiyo umubyeyi afise imbanyi anoye itabi bigirira ingaruka izihe ku mwana bari munda.
Uwo muvyeyi arashobora kwibaruka umwana ataragera afise ibiro bikeya kuko urya mwuka anwa uraheza ukaja muri amazi umwana atembereramo agaheza nawe akarinwa muri ubwo buryo. Nico gituma abavyeyi banitabi babahimiriza kuyo bafise imbanyi bogerageza murage amezi 9 bohebe iryo tabi mbere bakabafasha nuko inyuma y'amezi 9 iyo tabi batoheza ngo basubire kuyinwa.
Mbaza ndakwishura.
Ko hari abantu bavuga ko itabi barinyoheriza zano munezero washaka kuduha umuco.
Abantu bakunda kunwa itabi baravuga yuko iyo bafise ikibazo canke batabona inyishu bihutira kunwa itabi kugira baruhuke umutwe ariko nukwihenda.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umunyeshure yiga akanwa itabi ntangora nagira kubijanya n'ubwenge.
Ubwenge ntaco bwuba ariko umubiri wurononekara. Uraheza ukagwara zangwara zikomeye nka kanser cyangwa ibindi zindi ngwara zikomeye kuko watoye ngo itabi ukiri mutoya. Banyeshure muko muratwumviriza itabi si ryiza. Nuwo mugenzi wanyu mubonye ari karayino umufashe ari hebe.
mbaza ndakwishura.
Nashaka kubaza ko hoba hari imyaka abana bemereye ako ko bunywa itabi.
Nta myaka yemerewe abana kunywa itabi, eka n'abakuze nta myaka ihari. Ahubwo bagira inguvu kugira babahimirize bumve amabi ajyanye no kunywa itabi na cyane cyane ukiri muto.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka. Nubu nyene tumira bate mugusubira kumviriza kano karirimbo kadusaba kwitura muganga igihe cyose amagara yacu ageramiwe.
Yemwe ncuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa.
Ubonye amagara guhindutse wibuke kwa sese kanayorwe.
Yemwe ncuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa.
Magara make akesha majoro byoba byorikesheje muganga.
Yemwe ncuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa.
Umenetse umutwe
bibwire muganga,
ufite umusonga
bibwire muganga,
ufunitse aho hose
bibwire muganga. Yemwe ncuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa.
Duhi jambo abanywanyi bacu. Nziga Masabo wo muri komine Kanyosha yatwakuye avuga ati nagomba mbaze ko ku bantu bifuza kwisiramuza bisaba mahera. Arongera akabaza ati umugwayi akurikiranwa gute gushika kire. Murakoze muganga Anita Munyana duhera inyishu y'umunywanyi.
Imigambi y'igihugu y'ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu no kugwanya ikizaho nyagana sida cyari twararitse kiraraba yuko hagati y'ibihumbi 2012 n'ibihumbi 2016 yuko abantu bose batisiramuje ubasiramuza ku buntu na cyane cyane mu bitaro aho abaganga n'abaforoma bahawe inyigisho hama bagaheza bakabakurikirana gushika bakire. Rero we watubaje ikibazo uritura ibitaro biri hafi yawe ubaze neza bazoheza baguhe umuco.
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyisho hawe na muganga Anita Munyana zamufashije. Nuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti wima inkoko uwawe ruyima kagomba.
Bikubwiye iki?
Ari umuntu ashira kujya gusaba injya ukazi mwima ariko zize gashira guseseka.
Bikubwiye iki?
Nyimba yaraje gusaba nk'imuzu ukayimwima.
Bikubwiye iki?
Nk'ubu uwa waraje akagusaba nk'ikintu ukakimwima. Umugabo musumaje aragitwara atacyo yagusaba.
Arabitoye!
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Nshimire Joseline Nduwayo yafashije gutororokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 904 860. Kuri mikro nari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugereje ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha
Baramutse neza tususuruke nkuko mubizi mu Burundi umwuka wa politiki nkomeze neza umuti ni uwuhe Maniraruta Martin uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Mani Martin ati nanje nabyibajijeho uwo muti narawubonye muze tuwusangire Sari no bukome, ni kuchi jari rya Amerika ikiganiro dususuruke mu gihe Mani Martin avuga ko umuti w'intambara ari urukundo nyakwigendera Matata Jean Christophe we ati abanyotewe gutwara nibo batwigisha amacakubiri abanyotewe gutwara nibo baduta mu manga vibuzimu ugibuntu
yamwe mwe mwabera mwe yamwe nabera ingoma abasha yamwe burusengo rwabungwe mwabahungu mwe shaka bombe
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Mu gihe cy'amage akenshi abantu bamwe na bamwe bakunze kwibaza bati mana uri he? Samputu Jean Paul nawe ati mana wari uri he kirya gihe.
sameneka igihugu kigakwira imirambo induri miburugo ikadogera waruri mano waruri
za matwi radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke harageze ko abantu bahindura ingendo harageze ko umutima ushingira intahe ukuri yaramenje ni Nimbo na Jean Pierre uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Kidum
We
nize ko twese sangiri jambo nurukanya atanyo kwiworana atanyo kukokezi mwano tukwanyi javi tukwanyu isha isha ni mnizigo tukifane mumiti maya
America turasusuruka adresse ni radio yacu @voanews.com mukurarinda Alain uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Alain Muku ati inzika ntikabe
Bye.
Amerika ikiganiro dususuruke wanuma we ngwino ni Kizito Mihigo naha dushoreje mugire w'ikindi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ziquarinho